mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi nyine leta igiye kubarura abarangije amashuri bashakisha akazi.
Kwandika ku buhinga bwa none ugaruka gose gwize gwifuza akazi bikazoca biba rero uhera kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icyenda mwaka wa 2020 igihe cyita imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icyenda mwaka wa 2020 igihe cya saa sita y'umutaga.
Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere n'umutekano mu Burundi. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Munyakazi Isaac wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'uburezi aregwa ibyaha bya ruswa. Naho mu mahanga Vice Perezida wa mbere wa Afghanistan yarusimbutse. Aya makuru twayabateguriye kandi turayabagezaho turi iwacu mu ngo zacu buri wese iwe nge na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Afghanistan nkuko narimaze kubabwira mu ngingo z'ingenzi. Igisasu cyaturitse uyu munsi ubwo Vice Perezida wa mbere w'igihugu Amrullah Saleh yarahise ajya mu kazi ke mu biro bye mu murwa mukuru Kabul. Fidel Niyongabo aratubwira uko byagenze.
Ico gitondo cya bombe cyakozwe ku cegera cya Perezida cyabaye mu gitondo cy'uno munsi kuwa gatatu kaba cyahitanye abantu 10 gikomeretsa abandi batari bake. Benshi muri bo abantu bariko barengana ku ibarabara. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Abategetsi bavuga ko bombe yari genewe kwica icegera cya Perezida yari yatezwe ku ibarabara. Yashoboye kurusimba kubera ari mu modoka ikingiwe amasasi n'amabombe. Yakomeretse buhoro mu maso no mu biganza. Gato inyuma yaho yashize ku rubuga rwa Facebook amasanamu ya video yerekana uko ibintu byagenze. Amenyesha ko bombe yari yatezwe imodoka yiwe yari ikomeye ku buryo yatumye ikiyo cayo gishonga. Yavuze ko abona ko inteko zijeje umutekano mu gihugu zihangana n'ibibazo nk'ivyo uko umunsi utashe. Yasabye imbabazi ku bantu bahasize ubuzima n'abatakaje ivyabo mu gitero cy'uno munsi kuwa gatatu. Umuhungu wiwe Ebas Saleh yaramuherekeje ntaco yabaye muri ico gitero yamara acungera ubuzima bwiwe atari bake bakomeretse bakaba bajanywe mu bitaro. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yiyamirije igitero cya bombe cy'uno munsi kuwa gatatu yatangaje ko abagira iterabwoba n'ababashigikiye bo mu mahanga badashobora kubaca intege.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kugabanya abasirikare bayo bari muri Iraq bave ku 5,200 hazasigare 3,000 mu mpera z'uku kwezi. Fidel Niyongabo turacyari kumwe.
Umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika General Frank McKenzie yabitangaje mu rugendo yagize muri Iraq no munsi kuwa gatatu. Yavuze ko indeko za Amerika ziri muri Iraq zizogabanywa kuva ku 5,200 zigasigara ari 3,000. Tangaje ku indeko zizosigara muri ico gihugu zizobandanya gufasha abanyayira kuzimanganya abagwanyi basigaye ba leta ya Kiislamu muri ico gihugu. Menyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera bishimiye ko inteko za Iraq zongereje ubushobozi bwazo bwo kwigwanako. Umwe mu bategetsi bakomeye ba Amerika atashatse ku izina ryiwe itangazwa yamenyesheje ko iyo ngingo isa n'izotangazwa mu mpera zindwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite inteko 5,200 muri Iraq zijejwe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba hamwe no kumenyereza inteko z'igihugu cya Iraq. Hari izindi nteko za Amerika 8,600 mu gihugu cya Afghanistan. Perezida wa Amerika Donald Trump yari yatangaje ko ashaka guhagarika ivyo yisingwano z'urutavanako za Amerika igihe yiyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2016. Mu kwezi guheze yatangaje ko igikorwa cyo gukura inteko za Amerika muri Iraq cihutishijwe bihagije ko arindiye igihe batazoba bagikeneye kuba bari muri ico gihugu. Bitangaje igihe yariko yakira umushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi mu biro vyiwe. Perezida Trump yavuze ko abanya Iraq bazoshobora kwigwanako mu nyuma yaho nkuko babigenjeje imbere y'uko inteko za Amerika ziza muri ico gihugu.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu ni mujye no kuri YouTube ndetse no kuri Facebook VOR radio yacu naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Mutaretse n'urubuga rwacu rwa internet wa 3@radioyacu.voa.com amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Munyakazi Isaac wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi aregwa ibyaha bya ruswa. Iyi nkuru turayibaza umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa uri i Kigali.
Bwana Isaac Munyakazi yageze ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo atwawe n'umudamu we mu modoka yo mu bwoko bw'ivatiri y'ibara ry'umweru. Umwitegereje ku masura nyuma y'amezi 9 atari mu kazi arakomeye. Araburana ibyaha bya ruswa akurikiranyweho n'urwego rw'ubushinjacyaha. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bwana Munyakazi yari n'umwunganizi, ariko bwana Abudu Gahima bareganwa we ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Uyu ni nayo wabaye intandaro yisubika rubanza, kuko abanyamategeko bamwunganira bahise basaba umucamanza kwimurura urubanza ku wundi munsi igihe bwana Gahima yaba yakize cyangwa yorohewe. Bwana Munyakazi abajijwe kugira icyo avuga kuri iyi nzitizi yazamuwe n'abunganira bwana Gahima bareganwa, yasubije umucamanza ko ntacyo yarenzaho igihe byumvikana ko uwo bareganwa rwaye. Umwunganizi we mu mategeko Maitre Nzirabatinyi nawe ntiyagiye kure y'uyu wahoze ari minisitiri muri Minisiteri y'Uburezi. Yabwiye umucamanza ko uburwayi ari ikintu umuntu atategura, kandi ko abaregwa bombi bagomba kuburanira hamwe ku byaha bya ruswa ubushinjacyaha bakurikiranyeho. Uyu munyamategeko yavuze ko bagomba kwihangana maze mu nyungu z'ubutabera umucamanza akagena undi munsi yazaburanishirizaho uru rubanza. Ku ruhande rw'urwego rw'ubushinjacyaha ruhagarariwe na bwana Michel Nshimiyimana, yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'abunganira Gahima bufite ishingiro, kuko abagabo bombi ngo bakurikiranyweho ibyaha bagomba kuba barakoranye. Bwana Nshimiyimana yasabye urukiko ko mu nyungu z'ubutabera no mu migendekere myiza y'uru rubanza byaba byiza rwimuriwe ku wundi munsi, ariko mu bihe bya vuba. Yavuze ko ihamera none ari uko ubutabera butinze buba butakira ubutabera bwuzuye. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2020 nibwo bwana Munyakazi yashyikirije bwana Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe, ibaruwa y'ubwegure bwe muri guverinoma. Byabereye mu gihe kimwe na bwana Evode Uwizeyimana, nawe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ashinzwe kurengera itegeko nshinga n'andi mategeko. Nta mwanya wabayeho wo kuvuga inyito z'ibyaha bakurikiranyweho, ariko bwana Isaac Munyakazi araregwa ibyaha byo kuba icyitso mu gusaba, kwakira no gutanga indonke. Uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi kandi anaregwa icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Inyito y'ibi byaha akurikiranyweho itandukanye n'ibyatangarijwe mu ruhame ko Munyakazi yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga 500,000 by'amanyarwanda. Ibyaha akurikiranyweho birakekwa ko yabikoze mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 mu kwezi kwa 12. Mu mwiherero uheruka abategetsi bakuru wabereye igabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Gatsibo hari mu kwezi kwa kabiri, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame agaruka ku myitwarire y'isi idahwitse ya bamwe mu bandi bategetsi barimo abari batakiri mu myanya. Yavuze ko bwana Munyakazi yafatiwe mu cyuho yakira 500,000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Ibi ngo yabikoze kugira ngo ashyire mu mwanya mwiza w'imbere kimwe mu bigo by'amashuri. Icyo gihe Perezida Kagame yavuze ko bwana Munyakazi yiyemereye ko yafashwe yakira ruswa, kandi ko hari ibimenyetso simusiga ko ntaho yabihungira. Imyiregurire mu buryo burambuye kuri buri cyaha mu birego abagabo bombi izasobanuka mu iburanisha ritaha. Umucamanza yanzuye ko niba nta gihindutse azasubukura urubanza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9. Akabagira ubusanzwe iri Amerika i Kigali.
Mu Burundi guhera kuwa gatandatu w'iki cyumweru leta izatangira kubarura abarangije amashuri badafite akazi. Eloge wirika neza aratubwira ibindi.
Abaserukira intara n'amakomine niyo bazobanza kwigishwa no gusigurirwa ingene igikorwa cy'ibarurwa ryo rwaruka rushomereye kizogenda. Azoba ari kuri uyu wa kane. Bazohurira ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, kuba mu ntara zo hagati, Ingozi, kuba mu buraruko, mu Cankuzo, kuba mu Buseruko, Ibujumbura, kuba mu karere k'Uburengero, hamwe n'Imakamba, kuba mu Manuko. Ibarurwa warizohera kuwa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwi izamu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro. Pierre Nkurikiye:
inyigisho z'abantu babiri bazokwandika ku buhinga bwa none, abo bantu babantu babiri ku mutumba canke kuri quartier, zizoba kuri uyu wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2020 ku migwa mikuru y'amakomine y'Uburundi yose guhera igihe c'isaha 2 z'igitondo. Kwandika ku buhinga bwa none ugaruka gose gwize wifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icyenda mwaka wa 2020 igihe cy'isa imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icyenda mwaka wa 2020 igihe cya saa sita y'umutaga.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza mukuru w'ishyirahamwe JAP rihana iterambere nyafurika rimwe yahurikiwemo n'urwaruka rwinshi mu Burundi uko yakiriye iki gikorwa. Eric Nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cyane ariko afite amakenga ku irangurwa ryawo mu kiringo kigufi.
Tukabona ko ikiringo cyatanzwe ari ikiringo gitoya cyane turavye urwaruka rutagira akazi mu Burundi. Hanyuma icyo dusaba nuko ikiringo cyo kongerezwa kugira ngo rwose urwaruka rushobore gushikirwa guyandikishe, kuko sinibaza ko nubwo baba batonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushikwa muri bya vyuma nyabwonko.
Umwanya muto ariko mukuru w'ishyirahamwe Folkone FPR rwanya ikimenyane na kamwana wa mama asanga atari cyo kibazo, gusa abona kwiribarurwa rikwiye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwaba busabwa iyo hatanga utuzi. Jean Hakizimana:
twebwe kijyanye n'umwanya ubwami tukavuga ko umwanya ari muto, ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiza bose atakimenyane na kamwana wa mama bibayemo. Hama tugasaba ko abajeje intwaro kuva asubisha hejuru bokurikirana ntihagire n'umwe atandikwa ku mbo izi canke ziriya. Ikindi tubonaraho gusaba, turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashyira mpuzi bakungu haba mu bisata bimwe bimwe by'igihugu n'ahandi usanga bavuga bati dukeneye abantu b'akazi bafise uburambe mu kazi, bigatuma rero urwaruka rutari ruke rutaronka amahirwe yo guhiganirwa ako kazi, maze igitigiri cy'abatoronka akazi kibanda cyiyongera, ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni ba bandi nyine bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi. Tugasaba rero ko leta yoraba icyo kibazo cy'uburambe mu kazi cyovanwa muri imwe twiyita amaperdofe aba
mu kurindira kwiza byifuzo bishitwa. Nsengimana afite idasaba leta ku neza y'urwaruka rwose
bo kwisunga ingene rwaruka wagiye ronka amadiplome, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu yarose diplome mu mwaka wa 2019 ugasanga ni warose akazi imbere y'uwarose diplome mu mwaka wa 2026. Rero bo kwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiplome bo byisunga cyane kugira ngo ntihagire urenganywa. Ikindi nacyo bo kwisunga cyane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'urwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka. Icya gatatu bo kwisunga gutanga akazi barabye urwaruka rwose aho rupfa ntibatanga akazi ko mu ntara imwe cyangwa muri rejo imwe. Ikindi nacyo bo kwisunga ubutandukane bw'urwaruka hagati yabo, ugasanga hari igihe bashobora kwisunga bari mu migambo gusa abari mu mashyirahamwe barabibagiye kandi bose ari urwaruka rw'u Burundi. Bo kwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi.
Ubutororokanye ibitigiri by'urwaruka rwahejeje amashuri ariko rutagira akazi biri mu byo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze acinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho mu myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017. Ibiharuro byatanzwe n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 ku duce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise, mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65 n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi bafite imyaka munsi ya 25 n'ibice 35%, n'abari munsi ya 35 n'ibice 75%. Rusansuma ya nyuma y'Abarundi yo mu mwaka wa 2008 nayo yerekana ko muri rusange urwaruka rungana n'ibice 36% by'Abarundi bose. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
RIB urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda uyu munsi yeretse itangazamakuru abantu barega 20 biganjemo urubyiruko irega ibyaha by'ubwambuzi no gushukana bifashishije ikoranabuhanga, bose nabo mu karere ka Rusizi intara y'uburengerazuba. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ufite nka telefone n'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri imfuti akamubwira ati yenda mpereza ya message wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya message nyine ukabihereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe.
Ni bamwe muri abo 24 beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka Rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo.
Byemera kuye gusubiza akayagusubiza ni umuntu nyine by'ibihumbi 96 n'undi nyine by'ibyo 39 nundi nakuye 48 niyo mafaranga nayo nibyo kuko nibwo nayo nkibitangira twabonye nyine akazi kanze ibintu byose bipfapfanye tutavuga telefone mbitangire n'abatwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye Kigali bambwa nyine nabari ibyo bakora bo baza kwigira Kigali kuko bari bagiye maze kubimenya nyine
bamfashe mu kazi barambwira ati urajya uhamagara nimero
numva iciyemo uyandikeho cyakora mu gitondo kwebwe urajyuze duhereza turaje tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'izizaba zacuyemo
twagiye twicege twari banetse uyu muntu amafaranga 2,300 twaje kongera dusubirayo kugende umuntu niba aramutanga 90 nayo ngayo
igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose nuko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa Nkungu n'uwa Nyakarenzo yombi ya karere ka Rusizi kandi mu bihe bimwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge Bwana Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwijwe rya Amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi
ibya bibiri cyangwa no gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo icya kamere akaba ari kwibesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya iki cyambere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi yamishwa ingingo ya 24 ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 naho iki cyo kunesha ikintu cyo gakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'ijana 40 y'itegeko ritegara ibyaha n'ibihano muri rusange cyo kigahanishwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3
mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwaba ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha
nge nkukumbeshyira nyahandi nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo abadaso barambyutse ngo nimfungure ndafungura maze gufungura binjira mu nzu barasaka barebye abora nta muntu n'umwe urimo baramwe ngo ninsoke bose wanjye ari kunshaka ngo arebye ashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo nininjire nuko nageze ahangaha twacuruzaga alimentation barambikira nta nubwo nari ikintu na kimwe mbiziho iko ni nubwo nari nkihagera ntabwo ngari ukavukire yanjye
ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya Nkungu na Nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyita abameni abo bakaba babeshya abo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba amaso ndetse no kurufasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi
kugira amakenga niba hari ugusabye bohereza amafaranga bandushishoze koko urebe ko aya mafaranga ahari ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha aba bantu ba Rusizi Nyakarenzo na Nkungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya abantu babandi bisizima ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana na mu gihugu hose kuko RIB ntabwo izagahoka ntabwo izatezuka kurwanya abantu n'aba ngaba
uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu bizi imbere y'ibindi kugeza ubu ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera nko mu mwaka w'2018 imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga 740 zerekeranye nacyo mu gihe mu mwaka ushize wa 2019 ho rwakiriye zisaga 760 Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ibihugu by'ibihangange ku isi birapiganirwa umugabane wa Afrika. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabiganiriyeho na Lionel Remesha, umuhanga mu by'ubucuruzi mpuzamahanga. Remesha yigisha muri kaminuza yitwa Alliance International hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Afrika urumva muri iyi myaka ari ibintu byinshi kandi byiza bituma ibihugu by'ibihangange bifuza kuza gukorana n'ibihugu byo muri Afurika urabona muri Afurika hari ibihugu birenga 50 kandi ibihugu byinshi dufatiye nka Amerika Amerika yamye ikorana na Afurika mu bisate byinshi hanyuma hariho rero n'ibihugu byinshi byaba Ubushinwa ubu urabona n'ubumwe bwa Buraya bariko baragerageza gukora cyane muri Afurika igituma ni uko muri Afurika hari ibintu byinshi iterambere rirakenewe kandi rero n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere ikindi gikomeye ni uko hari urwaruka rwinshi hari abantu benshi ku buryo muri Afurika ibihugu byohindura amategeko bikorohereza abanyamitahe kuza hariho icyizero yuko muri Afurika hashobora gutera imbere nka kujya mu Bushinwa hateye imbere kera
ibyo muravuze ko hariho amatungo kama mu butaka muri Afurika hariho n'amajwi 58 ibihugu 54 byo muri by'ibihangange bihaza ku ruhande rwa Afrika izo nama zikunda kuba haba hagati ya Afrika n'Ubushinwa, hagati ya Afrika n'Uburusiya, hagati ya Afrika n'Ubumwe bw'Uburayi, hagati ya Afrika n'Ubwongereza. Urabona abo bategetsi nibo baje muri ivyo bihugu, z'abategetsi b'ivyo bihugu baza muri Afrika. Ivyo ntivyerekana kumenga Afrika izogumi ibandanya kuba igikoresho ikoreshwa n'ivyo bihugu ku nyungu zabo.
Icyo ni kibazo ciza cyane, ni kibazo ciza cyane. Icyo nibaza nuko muri iyi migambi urabona imigambi hagati ubucuti bw'ibihugu bwa Afrika n'ibihugu biteye imbere, hariho abo iyo migambi yamyeho kuva na kera, hariho n'ibindi bihugu ubu byari byateye imbere mu nyuma nabyo bihaye biza muri Afrika nabone kuza kudandaza no kugerageza kuronka ayo matungo nyine ari muri Afrika no gukorana n'ibihugu byo muri Afrika. Igikuru ni uko n'ibihugu byo muri Afrika bikwiye nabyo ne kuraba icyo bafasha nabone, kuko igikomeye ni uko iyo mu bintu by'ubudandaji keneye gukorana n'ibindi bihugu. Ni hamwe mu Kirundi bavuga ngo gushiga rimwe ntiryarika, no kuvuga yuko ibihugu byo muri Afrika birakwiye gukorana neza n'ivyo bihugu bifite ubushake bwo kuza gukorera muri Afrika, kandi bakahindura n'amategeko akorohereza abadandaza, akorohereza abanyamitahe, bakazana amahoro, bakagwanya ibyaruswa. Ibyo n'ibintu bituma bigira intumbero nziza, hanyuma ibyo bihugu bikazotuma bizana abanyamitahe bikaborohera kuza muri Afrika.
Tegetse ibihugu byo muri Afrika barashyizeho akarere kuruja n'uruza atantambamyi mu by'ubudandaji ku rwego rw'akarere kose ka Afrika. Nibaza ko ayo masezerano azoja mu bikorwa mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ivyo bizofasha kuvyerekeye iyo mitahe ishobora kuba ivuye nko hanze. Ni icyumviro ciza abategetsi bo muri Afrika bafashe ku bwanyu?
Ego, icyo cyumviro bagifashe ni ciza. Icyo turindiriye kuraba ni uko kungene icyo cyumviro kizoja mu ngiro. Hajya icyama kigorana ni ingiro, icyo nicyo kimera nk'ikigorana henshi, ariko ikiza ni uko ubiravye nk'uko ngene Amerika ifise ubucuti na Afrika n'ibihugu byo muri Afrika, hama hariho imigambi myinshi yagiye irakogwa no muri kahise. Ariko uravye aho imigambi yo muri kazozo, urabona ko iyo migambi yose ifise ifatiro yagiye irakurikirana ku migambi yoba yarashyizweho kuva muri kahise. Nicyo gituma muri icyo gihe rero nk'abategetsi nyine bo muri Afrika naho bashaka kugirana kuguruganira imihora hagati y'ibihugu byo muri Afrika. Ibyo ni byiza cyane, ibyo ni byiza cyane, kuko bizotuma n'ibyo bihugu washaka nka Amerika cyangwa n'ibindi bihugu bafite abanyamitahe benshi, bizotuma biborohera kuzana imitahe yabo bakayizana muri Afrika batarinze kugira ingorane y'ukuja mu bihugu 54 bakurikiza amategeko y'ibyo bihugu byose. Ibyo biragora cyane abadandaje.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone. Desire ari ku murongo. Desire uratumva?
Ndabumva neza.
Desire uri he?
Ndi mu Burundi, Makamba, Kayogo.
Ikibazo, icyumviro ku mutumire?
Umutumire sindamwumvise, sida yonyibwira.
Yitwa Lionel Mesa, yigisha kuri kaminuza ya Alliance International University mu gisagara cya San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Jewe nanje ndabakurikiranye kuri Facebook, hanyuma ndatanga nimero yanje ayamangiriza amanyiko, hanyuma kimwe mbanje kubashimira.
Murakoze.
Hama jewe icyumviro nsise ko ndabonye hari ibijyanye no gufashanya hagati y'ibihugu bya Afurika n'ibihugu biteye imbere, na cyane cyane mu bya politiki n'ubutunzi. Hama jewe impungenge mfite ni imwe, kuko problema ibihugu byateye imbere rimwe na rimwe birafasha Afurika, kandi ni byiza, n'igituma abanyafurika tubaho neza nk'umwenegihugu birimo, harimo ibyo badufasha natwe tugashyikirwa. Ubwo rero uko n'umuntu w'uwo mutume yakivuze, byose biva ku bategetsi. Igihe mbore dufate nk'akarorero, niyo basinyanye na ayo masezerano, ibyo bava n'abategetsi, ibyo bavuganye nusaba igihe bazogenda gu uko bitwa amasigara cicaro bakabubahiriza abantu batanye imitahe bagakura neza ico ni kimwe kandi n'igihugu babajemo abari mu tekano ico ni kimwe amigira kabiri kwegerekeje ya politiki ntikigira usanga n'isoke ndende sanga n'isoke ndende sanga bigoye ubwo nkagira impungenge kuri iki ina mafatira kuri Congo iyi demokrasi ntani intwaro rusange kwa kwa nijibu jisisi susu nililishi mkawo njiwe kura hawe nijibu kuna sangawa wa yeho asana yeme nijibite ni nilishi meji nisho sawa jiwe kunganji inyele ilani haba tegeti natuwa moro hirete kandi nilizo inyungu zaavo mkuyo ni inyungu zaave nijibu ama murakoto
murakoto ya trawasi mekuchini mvrachani tezile tukaruka kumulionga ya telefone vise Octave, Octave ratumva
Mvamamse.
Maramuse. Urihe Octave?
Andi Iowa.
Ngaha muri Amerika?
Yego, mfite ibibazo bibiri mbaza umutumirwa.
Yego.
Ikibazo kimwe kuko ndi kumva yita ku nyungu za Afrika gusa ahari ko ari igira inyungu mu kunguka ibihugu binini ariko ndamubaza ku byerekeye na Libya n'urugero ko abazungu birirwa bateranya cyangwa ibihugu binini bireba kwa mahoro yabuze muri Libya mbese ni inyungu z'abanyagihugu bari gupfa cyangwa nuko ahubwo ibyo batekerezaga igihe bayirimburaga ko bitari gushoboka ko batari kubona ubutunzi bwayo neza kuko hari inyeshyamba ziri kubabuza aho natanga urugero kuko iki gihugu cya Amerika cyavugaga kuri Perezida Nkurunziza ko adakore ibyerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ariko ntibigeze bavuga ku byerekeranye na Minembwe n'ibyari biri kubera muri Congo kuko hari inyungu zabo zitari kuhangikira mbese ibyo muri Libya byose kubera inyungu zabo zitari kwitabwaho icyo ni ikibazo kimwe ikindi kibazo cya kabiri ndi kumubaza mbese buno bufatanye bw'abayobozi bacu b'ibihugu tuvamo n'abano niba koko ari inyungu zacu n'urubyiruko n'abaturage kuki baza bakiga kubaka imihanda myiza n'amazu meza ariko ntibige uburenganzira bwo gutanga amahirwe yo kuvuga ibyiyumviro byacu cyangwa se ku byerekeye no guhindura amategeko nshinga kuguma ku butegetsi kuko ibihugu birabifite kuki bataza ngo bigane ibyo nabyo babikore no mu bihugu byacu ahubwo bakaza bakigana ibyo by'imihanda n'amazu murakoze
murakoze abishyure
ego abajije ibibazo byiza kandi bikomeye cyane reka mpere ku kibazo cya kabiri yari abajije muri icyo kibazo rero inyishu ni uko urabye nk'imigambi ya Amerika cyane muri Afurika imigambi kuva na kera Amerika yamye ifasha mu bifate byinshi urabye nk'ikigo cya USAID ibikogwa bagira ni ibikogwa bikomeye cyane 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 nko mu bintu bijyanye n'uburimyi ubworozi ukogerageza n'uko imfungurwa ziboneka zikwiye mu banyagihugu kuko ni nka kujya baca umugani mu Kirundi ngo ubwiza buca mu kanwa kuko abantu batabatezwa kurwanya inzara urumva rero iyo migambi ifasha kurwanya inzara hakongera hakaba n'imigambi ya USAID nyine bafasha mu kwigisha iby'intwaro ya demokarasi mu bihugu kugira abanyagihugu batore abo bifuza batore abo abazobafasha kubateza imbere urabona ibihugu byose birigenga
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ku Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu, aya makuru naha ahumurije, mbashimiye ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.